Aya mande bariko baraca abantu birabonekamo ko harimwo un certain désordre kuko ayo baca abantu usanga atandukanye. Aya nibaza ko ari ivyo bita les amendes administratives, harabaho n'ivyo bita les amendes pénales. Amende pénale acibwa na sentare ntacibwa na administration. Mwa administration arafise uburenganzira rimwe na rimwe yo guca amande, ivyo bita amande administrative, ugasanga nka commune mairie ku bintu bimwe bimwe. Mugabo ico bikoze kirazira yuko amande acibwa ata tegeko rihari ryanditswe, ntibashobora kufata umunsi ngo ragufashe mu ikosi iriye ngo baciye biyumvira amande bagira baguca. Ifo ko amande bayaguca hari itegeko ryanditswe. Ivyuko baca amande atandukanye, ibi ntivyumvikana cyane, ariko ivyo bitareza amande penale acibwa na sentare igihe umuntu yakoze icaha. Harabaho marge d'appréciation y'umucamanza, bisigura yuko bashobora kuvuga bati umuntu azokora iki cyaha azohanishwa amande ava ku bihumbi ijana ashika ku bihumbi amajana atanu, canke ava ku bihumbi amajana atanu ashika ku miliyoni. Ako n'akarorero muri ico gihe, muri iyo fourchette, muri iyo interval yo kuva ku bihumbi ijana gushaka ku bihumbi amajana atanu, ushaka kuva ku bihumbi amajana atanu gushaka ku miliyoni, ufata ingingo abafise droit yo kuguca ijana canke amajana abiri canke amajana atatu sur base d'une appréciation souveraine yagize. Donc il peut arriver yuko amande yavariya iyo amategeko abitegekanya, ni kuvuga ugasanga abantu bakoze icyaha kimwe kumbura umwe ryari rya mbere, ubundi rigira gatanu, uwo ryagira gatanu ripeta rive yuko bamuca amande akoma akomeye amande yisununuye kwa no. Donc biri mu itegeko birashoboka yuko abantu bakoze icyaha kimwe badahanishwa amande amwe. Mugabo je kibazo mfise ni kumenya eske ayo mande yose yaratekanijwe mu itegeko ryanditse ahantu, ku buryo umuntu akoze ikosa kanaka acamenya ati amande bashobora kumanisha gihano ashobora kuma kiniki niki. Mugabo ivyo vyuko amande avariye canke atabamwe ku bantu bakoze igihano ikosa rimwe, ivyo birabaho no mu no muri code penale, ivyo bita amande penale. Bavuga umuntu azokora iki caha azohanishwa gufungwa canke umunyororo uva ku bihumbi bingana uko gushika ku bihumbi bingana uko. Ni kuvuga hagati y'iyo interval rero ya minimum na maximum iri yamoye kusanga ufata ingingo ashobora kugira igiharuro afashe, swat iri minimum, swat kiri hagati, swat iri maximum. Mugabo iri foko biba byatekanijwe ahantu mu itegeko. Kuri ibi vy'uko umuntu baca bamukura mu kibanza cya politike yarimwo, ivyo nivyo bita les sanctions politiques. Ivyo rero ntibisa n'ivyo bindi kuko naho uwataco wakoze umuntu aba yicaye ku ntebe ashobora kuva ku mwanya wose. Nibaza ko bamuboneweho bari bamukeneye kumvuza politike.